amashirahamwe yigenga atari make akorera mu Burundi yagiye hamwe mu runani yise Initiative Momentanée des Organisations de la Société Civile pour lutter contre la COVID-19 rufise intumbero yo gufasha leta kugwanya ikiza c'umugera wa corona. Kubwo barongoye ayo mashirahamwe 9 harimo ayugwaruka n'ayo mu gisata c'amagara y'abantu, igikorwa cabo kirakomeye mu gushikana mu banyagihugu ingingo zo kugwanya ico kiza, kuko bafise abanywanyi hafi mu gihugu hose. Hamza Venaburi kukiye arongoye urwo runani hari mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru I Bujumbura.
Bajya bo muri leta bujya muvi ndushaka gushika hose mu gihugu bihaye intumbero nyamukuru yo gufasha no kwigisha abantu bose bijyanye no kwikingira kiza COVID-19, kukurikirana no kwigisha abaremesha kiyago bari mu kubitumva no ku makaritse yose igize igihugu cyacu, kugira ngo turandurane n'imizi iki kiza kigisubije ku isi. Tuzobandanya kandi dukora amakoraniro cyangwa amatangazo yo guhimiriza abanyagihugu baguma bubahiriza y'amategeko yo kugira ikiza corona. Tuzosura kandi tudome ku rutoki ingendo yose tubona yuko yorohereza igandagara ry'umugera wa corona 19. Hanyuma kandi uburyo budukundiye ni ugufata mu mugongo no gukurikirana abamaze kwandura eka n'imiryango y'abamaze kwandura.
Ayo mashirahamwe avuga ko ataragira ko urucanco ruriko ruratangwa mu bindi bihugu rwo kugwanya umugera wa corona rwakigwa mu Burundi. Ijwi ry'Amerika ryabajije aho ikibazo kigeze mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, maze umuvugizi wabwo muganga Jean Bosco Girukwishaka atubwira ko ivyo umushikiranganji w'amagara y'abantu yabwiye ijwi ry'Amerika kunduheze atakirahinduka. Aha muganga Tade Ndikumana atwara ubwo bushikiranganji yari yatangaje ko isekeza ryo kwirinda ari ryo rucanco Burundi bwashize imbere.
Incanco zihari ntizibuza ko wandura canke wandura, ahubwo zituma utaremba cane. Twere tuvuga tuti ko tugira Imana bagakira n'iyi miti tuteranya tukabona barakira, tukavura abantu hakiri kare, ntibasinzikara benshi barakira. Nubwo n'urucanco kujya kwikingira uko tubivuga kutandura kutandukiza nabwo n'urucanco kandi rutazinzega.
Icyo bikoze ayandi mashami yigenga aharanira agateka kazi na muntu mu Burundi cyane cyane yakorera hanze, iyo yabona ko kwanga urukingo rw'ikiza corona bifite ingaruka mbi nyinshi ku magara y'abarundi. Janvier Bigirimana asarukira runani turunora page Burundi yaganiriye n'Ijwi ry'Amerika ku izina ry'abagenzi we.
Ingaruka mbi ni yuko abandi banyagihugu b'ibihugu bitandukanye bazosanga baramaze kwikinga ico kiza, naho bokigwara kidashobora kubica muga gishobore kubandanya gisasika inganda mu Burundi kubera urucanco rutazoba rwafashwe mu misi iza, bikazotuma abarundi badashobora kuja mu bindi bihugu, badashobora kwivuza canke magira izindi ngendo zitandukanye abarundi bari basanzwe bakora kubera bazoba bava mu gihugu kitigeze gifata ingingo zo gukinga ico kiza cyane batashoboye gufata ubwo rucanco.
Ijwi ry'Amerika ryarondeye ishami SEMABU rihanira inyungu z'abagwayi mu Burundi kugira ngo naryo rigire ico rishikirije. Sylvain Habanabakize avugira SEMABU yizeye ko leta itazobaheba, gusa afite impungenge kubera kuri we ingingo zo kwirinda COVID-19 zitagikurikizwa.
Twe muri SEMABU dushyiga icyumviro cya leta aho bavuga ko bataragera ko ubucanco buza mu gihugu. Rero kuvuga ko hazofatwa ingingo ho ku isi zizaja mu bihugu byo hanze azokwerekana ikarata ko yakingiwe icyo kiza cya corona, twe twibaza ko leta ihari kugira ngo niyabona bikwiye nayo izofata ingingo zibereye kuneza y'abarundi.
Icyo bikoze umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yarakuriye inkoni ku gisetsi abo babizeye guhabwa urukingo rwa virusi ya corona mu Burundi hari mu kiganiro kwa gatanu w'indwi iheze.
Vaccination diligence nkuko babyita abahinga mu by'ubuvuzi leta ntiyanse, ariko leta yarabangiye kuko izo ncanco ntiziragera ku rugero umuntu yozizigira ijana ku ijana ngo azikoreshe narijya, bavuga ko ingaruka mbi zigwa ku gihugu cyazikoresheje. N'ubu tubandanye igisabisho Imana igume idukingiye.
mu kare ka Afrika y'ubuseruko Burundi na Tanzania nivyo bihugu bifata minenegwe ikiza cy'umugera wa corona gusigiye guca Tanzania caraye cisubiye ko umukuru w'igihugu mushasha Sami Suluhu Hassan yagenye umugwi w'abahinga biga ingene cyo kiza cyo gwanywa muri ico gihugu perezida Sami Suluhu Hassan yanavuze ko n'izindi ngingo zigiye gufatwa kugira ngo amakungu ntiyenube ico gihugu ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi byerekana ko abantu barenga 2,208 banduye umugera kuva ku mwaka uheze muri abo abarenga 240 baracagwaye harimo abarenga 50 barembye bagwariye mu bitaro bitandukanye batandatu nibo batangajwe ko bitavye imana bazizikiza cy'umugera wa corona ico bikoze ibitangazamakuru n'imbuga ngurukana bumenyi byerekana ko abagwaye n'abitavye imana barengabo Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bijuje Amerika.